mu muhanda ncuruza gataro gusa amafaranga nayakora heza.
Ndumva ari ikintu cyiza cyane. Bitewe wenda n'akazi nkora njye munguka 300 ku munsi. Wenda najya nshyiraho nka 300 ya buri munsi.
Cyangwa umuntu akarya saa sita nimugoroba akabura. Iyo ngize Imana nkabona amazi n'isabune nkakaraba ibyo mbishimira Imana.
Abo n'abanyagihugu bo mu Rwanda bavuga ku byerekeye igikorwa cyo kwiziganiriza ku gihe kirekire. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, umwanya ni wawe, udushikiriza makuru waduteguriye.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Makuru avuga hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutungane bw'igisirikare bwuguruye urubanza rw'abikekwa kuba baragandaguye abahinga babiri b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kasai. Sentare ya gisirikare mu ntara ya Kananga yatanguje urwo rubanza kuri uyu wa mbere imbere y'uko igwigiza yo gushika ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu bisabwe n'abashikirizamanza nk'uko byatangajwe n'umushingwamanza w'abagirizwa. Umunyamerika Michael Sharp n'umunyasuweda Zaida Catalan. Abahinga babiri bishyirahamwe mpuzamakungoni bari banyurujwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Ibiziga byabo bikaba byatowe aho byari byahambwe inyuma y'iminsi 16 yaho banyururijwe. Mwamenya ko abahinga bari bajejwe gutohoza ku bwicanyi n'uruhagarara byabaye mu ntara ya Kasai isanzwe igeramiwe n'imigumuko y'abagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'uburengero CEDEAO mu mfunyafunyo ryemeye ibyasabwa n'igihugu cya Maroc ku kwinjira muri iryo shyirahamwe. Nyamara abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO aho bari bahuriye mu gihugu cya Liberia mu mpera z'indwi irangiye bavuga ko ibyasabwe na Maroc bigikeneye kwihwezwa neza imbere y'uko icyo gihugu cemererwa icyese kwinjira muri iryo shyirahamwe. Umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu ntiyari yitabiriye iyo nama y'abategetsi ba CEDEAO bivuye ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel yari yayitumiwemo. Maroc yari yavuye muri iryo shyirahamwe mu mwaka w'1984 inyuma yaho ryemereye ukwikukira kw'intara ya Sahara yo mu burengero. Ni mu gihe Maroc ibona ko iyo ntara ari igice cyayo. Bitekanije ko igihugu cya Maroc gitumirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu bagize ishyirahamwe CEDEAO izobera mu gihugu cya Togo mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yatangaje kuri uyu wa mbere ko atazotangira James Comey aheruka gukomborwa amabanga yo kuyobora ikigo FBI kijeje gukora amatohoza ku byaha aho azoba yaramutse aje kwiregura imbere y'inama nshingamateka ku bijyanye n'ibiganiro byabaye hagati y'Uburusiya n'umurwi w'abajejwe wari ujejwe gutunganya imyamamazo yiwe. Ni mu gihe bivugwa ko Perezida Trump yatekanya gutuma ko Comey mu biro vyiwe mu ntumbero yo kumubuza kugira ico avuze kuri ivyo birego aho azoba yaramutse yitaba umugwi w'inama nkenguzamateka ujejwe amatohoza mu mpera z'indwi. Sarah Sanders, umuvugizi mu biro kwa Perezida, yatangaje ko mu ntumbero yo korohereza amatohoza kuri ivyo birego Perezida Trump atazobuza Comey kushikiza ivyazi. Nikubwa Perezida Trump ngo ibirego vyo ku Rusiya bwivanze matora y'umukuru w'igihugu cya Amerika mu mwaka uheze ngo ni icyitwazo cy'abademokrate batemera ko umukandida wabo Hillary Clinton yatsinzwe. Umukinyi w'amasinema Bill Cosby yarengutse imbere y'ubutungane kuri uyu wa mbere. Cosby aregwa n'ibyaha byo guha abakenyezi ibiyayura mutwe no kubafata ku nguvu. Yakoze haheze imyaka irenga 10, uwo mugabo w'imyaka 79 yagirijwe n'abakenyezi bashika kuri 60. Umwe muri abo yitwa Andrea Constant ari nawe yahavuye yemerwa n'umucamanza kurenguka imbere y'ubutungane kugira atange ibirego vyiwe. Constant avuga ko Cosby yamuhaye ibinini imbere y'uko amufata ku nguvu. Ibyaha bitatu byagira Cosby bihanwa n'umunyororo w'imyaka 10 kuri kimwe cyose hamwe n'ihadabu y'amafaranga angana n'$25,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Bill Cosby arahakana ivyo birego vyose yireguye avuga ko imibonano yagiranye na Andrea Constant bari bayumvikanye ko. Igipolisi cyo mu Bwongereza cyatangaje ko kimaze gufata abantu babiri mu bakoze ibitero byabaye ku munsi wa gatandatu i Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza. Ibyo bitero byahitanye abantu indwi byongera bikomeretsa abashika kuri 50. Umwe mu bafashwe ni umusore w'imyaka 27 hazwi ku izina rya Kuram Shahzad Butt. Igipolisi kivuga ko cyari gisanzwe kimufise mu madosiye yacu yamara ko atampungenge nyinshi yarateye. Uwa kabiri azwi ku izina rya Rashid Rouane afise imyaka 30. Abo bagabo uko ari babiri bompi baba mu seruko bw'igisagara cya Londres. Igipolisi kimenyesha kandi ko kikiriko kirarondera wa gatatu kandi ko ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bamwe mu bari bafashwe ku mvuzo z'amatohoza barekuwe. Ibihugu bya Arabia Saudite, Misiri, Bahrain, Emirats Arabes Unis, Yemen na Maldives byahagaritse kuri uyu wa mbere imigenderanire n'igihugu cya Qatar. Ibyo bihugu byagiriza Qatar ko ishigikiye iterabwoba. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwa Qatar bumenyesha ko iyo ngingo itagira insiguro kandi kwifatiye ku byagirizo bitagira ishingiro.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere. Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarahagaritse kurahira kw'abashinga amateka bashasha b'inama nshinga amateka y'uwo muryango ejo ku munsi wa mbere. Vyatumwe n'urubanza rwashingishijwe n'abashingwa manza bo muri Sudani y'Epfo. Bitwariye igihugu cyabo bavuga ko abashinga amateka bagiserukira bagenywe n'itegeko rya President Salva Kiir kandi babwirizwa gutorwa n'inama nshinga amateka y'ico gihugu. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha Niyonkuru adufitiye.
Byari bitekanijwe ko inama nshinga amateka igira kane y'umuryango wa Afrika w'ubuseruko irahira igatangura ibikorwa kuri uyu wa mbere ariko siko byagenze. Kimwe mu byabereye intambamye iyo nama nshinga amateka n'urubanza rwashingishijwe n'umushingwamanza ava mu gihugu cya Sudani y'Epfo imbere ya sentare y'uwo muryango. Mu birego vyiwe Maitre Wani Santino Jada amenyesha ko igihugu ciwe cabonyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gutora abashinga amateka baserukira ico gihugu.
The president appointed these people through presidential degree. But the treaty says
ati umukuru w'igihugu yaragenye abashinga amateka biciye mu ngingo y'umukuru w'igihugu decret mu gihe amategeko agenga umuryango wa yase avuga neza ko babwirizwa gutorwa n'inama nshinga amateka mu bihugu iwabo. Ariko twebwe muri Sudani y'Epfo nta kintu citwa amatora cigeze kiba. Araba mu Buganda baratowe, muri Kenya bariko baratogwa nkuko byagenze mu bindi bihugu aho batowe n'inama nshinga amateka zaho. Iwacu muri Sudani y'Epfo kuki hoho bitagenda gucyo, nta mategeko akurikizwa iwacu. Inyuma y'imburano sentare yafashe ingingo kwihagaritse irahira ry'inama nshinga amateka nshasha igira kane irimwo abo bashinga amateka baturuka muri Sudani y'Epfo gushika ubwo rubanza ruheze. Uruhande ruserukira leta ntigwari witavye rwasabwe kogwo kwitaba itariki 15 zo ku kwezi kwa gatandatu. Maitre Wani Santino Jada yashimye iyo ngingo. Ico bikoze yavuze ko afise amakenga ku mutekano wiwe kubera ivyo birego yazanye muri sentare.
I'm very happy that the court has granted me the order to stop.
Ndaryohewe ko sentare yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byose by'inama nshinga amateka nshasha irimwo abashinga amateka bo muri Sudani y'Epfo. Mvuga ko batatowe, ndabizi ko nshobora kugirirwa nabi kubera ivyo. Murazi nuko iwacu hari ntambara. Nejo bundi vuba hari umwe mu baharanira agateka kazi na muntu yafashwe arafungwa. Ubu sinzi nimba yo bakiriho canke yarahohotewe. Ivyo nanje bishobora kunshikira, ariko igikomeye si ubuzima bwanje ahubwo ni kazoza k'igihugu canje n'abanyafrika y'ubuseruko bose. Nico gituma nitwaye nubwo nzi ko ubuzima bwanje buzobangamirwa.
So I know that my life is at the risk.
Nahubwo rubanza rutari kuba rwashingikijwe, umukuru w'inama nshinga amateka ya EAC yarangije ikiringo yari yamaze kumenyesha ko ukurahira kw'abashinga amateka bashasha kwigijwe inyuma. Honorable Daniel Kidega yasiguriye ijwi rya Amerika ko igihugu cya Kenya kitaratora abashingamateka bagiserukira gushika n'ubu.
The Republic of Kenya has not yet concluded its election, and this indeed
is igihugu cya Kenya ntikiraheza amatora y'abashingamateka bashasha. Ibyo bizocereza gato ibikorwa by'inama nshingamateka igira kane yabwirizwa gutangura kuri uyu wa mbere. Turiko turavugana n'inama nshingamateka muri Kenya kandi baremeye ko bagiye kubinyarutsa. Ku bindi bihugu byamaze guheza gutora ababiserukira, no kuri ntidushobora kurahiza bamwe abakenya bataraza nabo. Akarere kadufitiye inyungu twese, iyo umwe agwaye twese turababara. Nico gituma tubwirizwa kurindira bagenzi bacu bo muri Kenya. Mu mwaka w'2006 nawe nyene inama nshingamateka y'uwo muryango yaracerewe gutangura ibikorwa mu kiringo cy'amezi arenga atandatu. Nawe nyene byari byatumwe n'igihugu cya Kenya kitari bwatore abagiserukira. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC. Mu Burundi, ejo ku munsi wa mbere wari umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije. Leta y'u Burundi ihamagarira abantu kwirinda ibikorwa byose bititura ibidukikije, harimo gucukura nabi ubutare, ukutagwanya inkukura, guhonya ibiti n'ibindi. Amashirahamwe yigenga nayo asaba leta gushira mu gisata c'ibidukikije amafaranga akwiriye. Ayo mashirahamwe avuga ko yoshima ku bice 40% vyayo akoreshwa ku mwaka yoja muri ico gisata. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wilkanez.
Samuel Ndayiragije atwa rwego rw'igihugu rujejwe gucungera ibidukikije OBP yashikiriza ku munsi wahariwe gukingira ibidukikije uhambaye rwose kubera muri kino gihe bibangamiwe haba mu Burundi no ku isi yose. Ndayiragije yerekana bimwe mu bintu bibangamiye ibidukikije mu Burundi kurusha ibindi.
Igwirana ry'abantu riguma ribangamira ibidukikije nka mu gihugu cyacu n'ivyo mubona ha mashamba ibibira n'ahandi. Turabona ko ari uguhornya mu mashamba gufatiye na cyane cyane kutatahura kamaro k'amashamba. Turabona guturira amashamba birabangamiye ibidukikije. Hariho kurima mu mashamba, tuvuze rero ibidukikije baharimo bya binyabuzima gacazamo rero n'ibitari binyabuzima imitumba amasoko n'ibindi. Harimo rero n'uruhigi nago nyene rubangamiye ibidukikije. Kurima mu myonga tugahindura ibidengeri kama by'amazi. Harajemo rero gutosekaza amazi. Hariho inkukura idutwara uburyohe bw'isi. Ubworozi harya twororeraho tubonye hose harya inka zirirwa ziranyonyanga cyane cyane ku mitumba mugiye kuramuza musanga ivyatsi byaraheze amabuye asigaye ari ari hejuru. Icanyuma hariho abantu bimba ubutare imisenyi amabuye bibangamiye ibidukikije.
Iruhande y'ibyo bibangamiye ibidukikije, amashyirahamwe yigenga akorera muri ico gisata nubwo avuga ko ashimishwa n'utwigoro twa leta twakozwe muri imyaka iheze aracafize cyane gura uburyo buke bukigenerwa. Diomede Mujojoma atwara ishyirahamwe Ensemble pour la protection de l'environnement.
Mu mabije y'igihugu usanga iyo bagize ngo bahaye ico gisata cyo gukingira ibidukikije amafaranga menshi, usanga bayihaye ibice 8%. Nayandi usanga ari hagati ya 4, 5, 6. Ayo mafaranga nayo inka yo kuriha ibiro bakozi bonyene bakorerayo. Uravye uburyo bukoreshwa si byinshi sikirenga. Nk'ubu turiko turategura ibikorwa, turiko turabitegura na n'ubushikiranganje bujejwe gukingira ibidukikije. Usanga nabwo nyene kugira igikorwa gikogwe ari uko burinda kuja kurondera imfashanyo mu yandi mashirahamwe canke yandi ma entreprise akorera ngaha mu Burundi. Ayo rero mu gihe atagize ngo agire icafashije, urumva ibikorwa birahava no guhagarara bigahagarara. N'imiburiburi nk'ibice nka 40% by'intunganyo y'amafaranga leta yokoresha ibidukikije vyotegerejwe kuba bifise iyo budget kugira ngo ibikorwa bishobore gukorwa.
Muri ivyo bikorwa bimwe leta yamaze kuvyiyumvira, ibindi gashaka kubishira mu ngiro.
Kwijukira inyigisho zijanye no kuvyara ku rugero nta kundi. Ivyo kuvyara ba minani ba miburo ba nyandwi tubisezere. Dutegerezwa gutera ibiti vyinshi mu gihugu cose, kororera mu mpongore zijya nka zirirwa ziratembagara ku musozi, guca imikobeko no kwambika imisozi yacu ibiti bijana n'indimo n'ibindi. Kwirinda no kwamirira kure ibikorwa bishobora gutosekaza amazi. Kubahiriza cha kibanza cihemero cinzuzi. Kwirinda no kwamirira kure ibikorwa byose bikorerwa mu mashamba nk'uruhigi, uturira no kuyarimamo. Ikindi gikomeye ni ukwijukira kuba mu bigwati kugira ngo turonke isindimwa ikwiye aho dushobora kurima.
Mujojo marafisi chahanu ula banubose muri rusangi.
Abanyagi huku tuwatera kamo yuko umwewese yote girezo wakumenya. Icharicho ibiduki ikija akamaro, ibiduki ikijo bimufitie hanyuma akagira geza kubikingira aho aherere. Ariko sabanyagi huku gusa tulafatira kandi no kura ya mashirahamwe. Amashirahamwe yishi nze kukingira ibiduki ikije. Nituishi nge tuvuga gusa, tuvuga kumunua, mugabo tuje no kuri teren hanyuma dukori bikogwa. Abo banyagihugu baheze babibonereho nabo bafatireho akarorero hanyuma ayo mashira hamwe yabikorera ibyabo nabo umwe wese mu mugambi agomba gukora awukore aravye yuko uwo mugambi udahava uza konona ibidukikije akabanza kuba vyavyigwa bita étude d'impact environnement.
Nubwo amashira hamwe n'ibisata vya leta bemeza ko idukikije byatitutse mu gihugu cy'u Burundi nta bitigira ibishasha byo muri imyaka nkini heze byerekana urugero byononekaye ko eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho leta ivuga ko kuva mu kwezi kwindwi abanyarwanda bose bazoba batangwa igikorwa cyo kwiziganiriza kw'igihe kirekire. Iyo ngingo ije inyuma yuko kugeza ubu abanyarwanda bangana n'ibice 10% aribo bonyene biziganiriza. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Ibari tangwa na Ministeri y'Imari igaragaza ko abanyarwanda bangana n'10% aribo bonyene babasha kuzigama. Ibi byatuma umuntu yibaza uko abandi bangana na 90% bazabona ikibatunga mu gihe bazaba batakigira imbaraga zo gukora. Mibare igaragaza ko mu mwaka w'2032 abanyarwanda barenga miliyoni imwe bazaba barengeje imyaka 60. Iki ni kigero cy'abantu baba batakibasha kugira icyo binjiza. Ministeri w'Imari y'u Rwanda Claver Gatete avuga ko leta yatangiye gutekereza imibereho y'abanyarwanda mu gihe kiri imbere ishyiraho uburyo bwo kwizigama bw'igihe kirekire.
Biragoye kugira ngo umuco wo kugira ngo umuntu afashe buri muntu umwene wabo bigoranye ku buryo wenda bitazanakomeza nk'uko ngubu bimeze. Tugateganya rero yuko icyo gihe umuntu udashoboye hari ukuntu leta nayo iza kureba uburyo ishobora ko yamufasha. Ariko twareba uwo mubare w'abantu bazabarenze miliyoni muri 2032. Ukavuga uti abo bantu utabazigamiye byagenda bite? Leta yabatunga ite? Kuko icyo gihe nubwo baba baragize ku idolari rimwe biragenda bikarenga miliyari 300 z'amanyarwanda ku mwaka. Izo miliyari rero ni nyinshi cyane. Kandi icyo gihe ntabwo bavuga yuko ari cyo idolari rimwe ku munsi ryo zatunga umuntu.
Iyi gahunda izabireba abanyarwanda bose uhereye ku mukene ubarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe aho asabwa gutanga 12,000 mu mwaka. Icyiciro cya kabiri cy'ubudehe bo bazatanga agera kuri 15, naho icyiciro cya gatatu bo bazatanga 18,000. Leta izajya yongerera buri muntu wese wo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ayo yatanze kugeza igihe mu gihe cy'imyaka 3. Ibi bisobanura ko niba uwo mu cyiciro cya mbere atanze 12,000 mu mwaka, leta izamushyiriraho ibindi 12 akagira 24. Ibi bikazakorwa kugeza ku myaka 3. Nabo mu cyiciro cya gatatu bo bazajya batanga amafaranga 18,000 leta batangira 1/2. Ibi byose leta izabikora mu gihe cy'imyaka 3. Gusa nyuma yaho umuturage agakomeza atanga umugabane we leta itakimwongerera. Abaturage se babonye iyi gahunda izahindura iki ku mibereho yabo? Abagane n'Ijwi rya Amerika babisobanuye uko.
Ntabwo nayabona, nibera mu muhanda ncuruza gataro, gusa amafaranga nayakora hehe?
Ibi bintu ncuruza ni ibiki subu?
Ni umucyacyayi n'umwenya.
Ibi ngibi ntabwo byakuviramo kubona nk'ibi 18 bya buri mwaka?
Ntabwo nabasha kubibona. Ni ugushaka ipura y'abana na mituweli ni ikibazo, ntabwo mituweli ubu ngubu mfite.
utayifite kubyiki iyo gahunda ya leta umvuta ishobora bo
mfite abana babiri
na mituweli nabo ntayo bafite
ntayo bafite
ni ibintu byonyine by'ibyatsi ucuruza
ni ibingi byonyine
bibasha kubonamo ibyo kurya sintekerereze
ni rimwe ku munsi ubundi no gushakisha turya rimwe gusa nyine twarya nimugoroba cyangwa umuntu akarya sasa nimugoroba akabura iyo ngize imana nkabona amazi n'isabune nkakaraba ibyo mbishimira imana
hari kindi kiciro gisanga bitagoranye kubona aya mafaranga ndetse bakanemeza ko ari gahunda z'abasindagiza kugeza mu zabukuru
umuntu yabishyizeho gahunda n'ubwabwa ari umukene ntabwo yabura
ubundi umuntu azigama ateganya ibizamugirira akamaro imbere ariko kugeza ubu ngubu jyewe ngiye mu myaka y'inyongezo naba nzigama ayo kuzagira guteko cyaje
kuko iyo nta mafaranga ashobora kugoboka mu gihe utazaba ufite imbaraga zo kuba wagira icyo wimarira urumva ari ikintu cyiza cyane tewe wena n'akazi nkora nje mungu kibumbi bitatu ku munsi wenda najya kiraho nka 300 ya buri munsi
Minisitiri Gatete mu cyumweru gishize yabwiye abadepite ko atari ngombwa ko amafaranga atangwa buri kwezi ko umuntu yashyiraho uko yabonye aya mafaranga azajya ahabwa umuntu ugeze mu gihe cya pansiyo ni ukuvuga mu myaka 55 cyakora umuntu wese wayatanze ashobora no gusaba ko yahabwamo make mu gihe hari imishinga yatangiye ubu buryo bushya butandukanye n'ubwo ari busanzwe aho abakozi bizigamiraga amafaranga bazahabwa mu gihe bageze muri pansiyo Iyi gahunda yo iteganya kureba abaturage bose kuva ku mwana ukivuka umukozi wo mu rugo umuhinzi uhingira abandi mbese buri kiciro cyose cy'abanyarwanda itegeko rishyiraho ubwizigame bw'igihe kirekire uburiri mu nteko ishinga amategeko mu gihe ryabaritowe vuba iyi gahunda izahita itangira mu kwezi gutakwa karindwi Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku makuru yerekeye inkino mugenzi wacu Ernest Ugeziwe adufitiye byinshi ku nkino zabaye mu mpera zindwi irangiye no kwihiganwa ry'amakinga rya Tour de France rizotangura mu kwezi gutaha.
Umuryango wa gitaro nogeye amatwi acuranga indirimbo bahiriza igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umucuranzi w'inararibonye Carlos Santana niwe watangije ibirori byari byitabiriwe n'abatari bake biganjemo ahanini ibyamamare. Ku kibuga Oracle Arena kiri mu mujyi wa Oakland muri Leta ya California, ikipe ya Golden State Warriors yari iri mu byishimo byo kugaruka k'umutoza mukuru wayo Steve Kerr wari umaze igihe kitari gito atagaragara kubera uburwayi. Muri uyu mukino usa nk'uworoheye Golden State Warriors ku buryo bugaragara, igice cya mbere cyarangiye n'ubundi ikipe iri imbere ku manota 67 kuri 68 ya Cavaliers. Uyu mukino kandi wagaragaje ubuhanga bw'abakinnyi ku giti cyabo nka Kevin Durant, Stephen Curry ndetse na Klay Thompson. Gusa ku rundi ruhande, LeBron James nawe yakomeje gushimangira ko ari we ugihetse ikipe ya Cavaliers kuko iyo yafataga karuhuko yasigaga icyuho kigaragara mu kibuga. Igice cya kabiri nacyo ikipe ya Warriors yaje kucyegukana ndetse umukino urangira ari amanota 132-113 ya Cavaliers. Uyu mukino Warriors itsinze uje usanga ubanza yatsinze mu cyumweru hagati ku manota 113-92 ya Cavaliers. Insinzi y'ejo yayihesheje amahirwe yo kuba yakwegukana igikombe nubwo hakiri kare kubyemeza kuko hari amahirwe kuri Cavaliers ifite imikino ikurikira ku kibuga cyayo kuri uyu wa gatatu n'uwa gatanu ni ukuvuga tariki ya 7-9 z'iki cyumweru dutangiye. Mu gihe abakunzi ba basketball bakurikiranaga uyu mukino ku rundi ruhande, ibihumbi by'abafana bambaye imyenda y'umweru bagiye ku mihanda Madrid gusanganira ikipe yabo ya Rio Madrid. Madrid yegukanye igikombe cya 12 cya UEFA Champions League kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, itsinze ikipe ya Juventus ibitego 4-1. Ni umukino wabereye ku kibuga cya Cardiff muri Ecosse, ukanakurikirwa n'abafana barenga miliyoni 200 ku mateleviziyo yabo. Ubwo abakinnyi b'ikipe n'abari babaherekeje bageraga muri Espagne kuri iki cyumweru, babanje kwakirwa n'umuyobozi mukuru w'umujyi wa Madrid, Cristina Cifuente, wabashimiye akazi gakomeye bakoze ko guhagarara umujyi wabo neza wa Madrid, nawe bamuha umwambaro w'urwibutso rw'igikombe cya 12 cya Champions League begukanye. Nyuma y'ibyo bagiye gusuhuza abafana ibihumbi n'ibihumbi bari babategereje ku mihanda y'i Madrid mu modoka ifunguye hejuru. Umukinnyi kabuhariwe Cristiano Ronaldo ndetse n'abagenzi be bagendaga berekana igikombe begukanye ku nshuro ya kabiri bikurikiranya, ibintu byari bitarakorwa n'indi kipe kuva irushanwa ryavugururwa mu mwaka w'1990. Indi kipe yegukanye umuhigo nk'uyu ni AC Milan yagitwaye mu mwaka w'1989 ndetse no mu mwaka w'1990. Nyuma yo gutsinda ibitego bibiri wenyine kuri uyu mukino, Cristiano Ronaldo yahise ashimangira bidasubirwaho ko ari we mukinnyi ukwiye kwegukana igihembo cy'umukinnyi w'imena w'uyu mwaka. Reka dusoreze kandi ku isiganwa ry'amagare Tour de France, isiganwa ry'amagare rikomeye kurusha andi ku isi. Kugeza uburira burukwezi ngo ritangire, abakinnyi baryitegura ubu bari mu gihugu cy'Ubufaransa mu isiganwa ry'imyitozo rica mu mihanda izanyura mu Tour de France. Kuikubitiro harimo Christophe Froome watwaye iy'umwaka ushize n'umunyarwanda Adrien Nshuti ugeze kuri urwego ku nshuro ya mbere. Ku itariki ya gatanu Kamena umwaka w'2017 mu mujyi wa Saint-Étienne mu Bufaransa hatangijwe irisiganwa rizenguruka ibice bitandukanye by'iki gihugu. Irushanwa ryitwa Criterium du Dauphine riri gukinwa ku nshuro ya 67 rizwi nka muri umuntu wa Tour de France kuko rimara iminsi 8 rinyura muri zimwe mu nzira zizakoreshwa kandi akanitabira amakipe azakina Tour de France isiganwa rya mbere ku isi mu mukino w'amagare. Uyu mugabo uvuka i Rwamagana uri mu bahagarariye ikipe ya Team Dimension Data yo muri Afurika y'Epfo yabwiye ikinyamakuru L'Equipe cyo mu Bufaransa ko ari ibyishimo bikomeye kugera kuri uru rwego uvuka mu gihugu gito kitagira umuntu wakinye Tour de France n'umwe. Umwaka ushize Criterium du Dauphine yegukanye na Christophe Froome wa Team Sky yo mu Bwongereza bigeze no kwirushanwa rikuru rya Tour de France naryo araryegukana.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu myaka itatu iheze abanye-Iraq barenga miliyoni 3 barateshejwe ingo zabo n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu. Naho abasirikare ba Iraq bifatanya n'urunani rw'abasirikare mpuzamakungu mu kurandurana n'imizi uwo mugwi w'abagwanyi babakura mu turere bari barafashe, amabombe bateze mu kuzimu arabangamiye abanye-Iraq bashobora gutahuka basubira mu ngo zabo. Rachel Chen, umwanditsi ku mbuga ngurukana bumenyi akaba kandi akorera mu biro by'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga mu bibazo vya politike n'igisirikare, avuga ati uko abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu bagenda bahunga uturere niko bagenda basiga inyuma ibigwanisho n'ibikoresho bishobora kubangamira amagara y'abantu canke ibintu biturika basiga mu bibanza bimwe bimwe nk'akarorero inyubakwa za leta zijejwe gutegura amazi n'umuyagankuba. Rero imbere yuko imiryango y'abanye-Iraq isubira mu ngo zabo ngo bubake uturere babamwo, ivyo bigwanisho bitegezwa kubanza gukugwayo. Ugukura imitego y'amabombe yenyegejwe mu kuzimu iziturika hagize ikizikoze ko nk'izitazigwa IEDs n'ibindi bigwanisho biturika n'ibibangamira amagara y'abantu birakenewe mu gufasha gutsimbataza umutekano mu bigwati abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu bomowemwo. Yamara ako kigoro kazanana n'intambanyi zako. Muri kahise ibikorwa byo gutabara imbabare bijanye no gukuraho ibigwanisho vyanyegejwe n'abagwanyi bitangura mu gihe intambara yaheze. Yamara ubu vyinshi muri vyo birakogwa mu turere tuba turi hafi y'ahakiri intambara ariko abantu batakihaba. Ivyo rero bisigura ko aba bakozi bategerezwa gukura ivyo bigwanisho muri utwo turere bategerezwa kuba baherekejwe n'abasirikare. Dufasha karorero k'amabombe batazira IEDs zirakunzwe gukoreshwa cyane n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu. Zimwe zimwe zikogwa mu mahinguriro aho zikogwa ari nyinshi carimwe, izindi zigakogwa n'abahinga bamenyereye ibijanye n'amabombe. Izo rero n'ivyoroshe gukugwaho iyo habaye ibikorwa by'abajejwe kugarukira imbabare basanzwe bakora icyo gikorwa. Kuva mu mwaka w'2023 Amerika yarashize amadolari ashika ku mamiliyoni 300 mu bikorwa byo gukuraho no guta ibigwanisho biturika biri mu gihugu cya Iraq, ibicishije mu biro bijejwe ibibazo bya politiki n'igisirikare mu bushikiranganje bwa Amerika bijejwe imigenderanire n'amahanga. Leta ya Amerika irakorana n'abahinga batandukanye muri ibyo bikorwa byo gukuraho ibigwanisho mu turere twari twarafashwe n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwalimu duteza matwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha ahaniyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi. Nimutangwe rero mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.